mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mbwiriwe neza abo turi kumwe, Eugenia Mukankusi ubasuhuza.
Abantu yahitanye nabari ku isoko nabandi nyene bari ko bari baje gusuma utwo basuma, gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwabashitse kwa muganga barakize.
Uwo ni umukenyezi wahitwa Gasenyi, ni muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza, wabwiye ijwi rya Amerika ibyerekeranye na grenade ebyiri zatewe ku isoko ry'ahitwa Gasenyi. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu. Radijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Amakuru rero tuyakomereze mu karere. Grenade ebyiri zaraye zitewe ku mutumba Kivova muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza, yarahitanye abantu babiri, ikomeretse izo za grenade zahitanye abantu babiri zikomeretsa 37. Muri abo batandatu barababaye cyane, abakekwaho kuba baragabye icyo gitero batanu batawe muri yombi, bakaba barimo gukorwaho amaperereza. Ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ahatewe ayo magrenade yitwa mu Gasenyi, ni ku gasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Kivoga. Abaje kurema ku gasoko ko ku mugoroba nibo bahitanwe n'ico gitero. Aba twabasanze mu bitaro vy'i Gahombo ku mugwa mukuru wa komine bariko baravugwa.
Twari ruguru aho bateye ya mbere, naho badandarize ibintu vy'ibijumbo n'amavoka. Umva gwavuye nyuma y'amazi rukorokera mu barabara, natwe twari imbere y'aho badandarize ivyo bijumbo. Uga twebwe niko kwadusaragoye, twetwa twirutse tuduga. Icya kabiri cyaturikiye epfo yacu, twebwe twirutse tuduga. Icya kabiri nicyo cyahitanye abantu benshi, bayiteye mu ibarabara hagati mu bantu nyine mu isoko.
Njye ni ukuvuga yuko njye nari ahantu nari nagiye kwisumira akaro kagabo, burya rero imaze guturika burya ndiko ndirukanka, burya rero niho nya bintu byaca bifata ngaha. Nifu sinzi yona nayitaye.
Uyu mukenyezi ari mu bakomeretse, avuga ko yaguye mu gahundwe yumvise amagrenade aturika ku gasoko ka Gasenyi. Asigura ko atazi ico gitero cyari kigamije.
Cyo twumvise gusa ya mbere yaraturitse, hanyuma haheze uwundi mwanya dusha twumvise ya kabiri nayo iraturitse. Nta kintu twatara kuko mu Gasenyi nta kintu kibi cyahora kihavugirwa. Ahantu nyine hafise umutekano udasanzwe. Twe natwe ibyo byarashyitse ahubwo twaratangaye. Abantu yahitanye bari ku isoko nabandi nyene bari ko bari baje gusuma utwo basuma, gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwabashitse kwa muganga barakize, nabandi bari kwa muganga nyene ahatandukanye. Twumvise nyene ngo bamwe bapfuye, bariko baravuga babiri.
Abandi bavuga ko bashobora kuba baguye mu mporero z'amatati y'amatongo.
Je kukuntu ndabibona ngo nabantu bapfa ibintu by'amatongo, ngo urumvura abona natwe twaciye tuhabonera kandi twatugiye kwisumira.
Niki cyabwiye ko apfa ibintu by'amatongo?
Abasigaye kwaho hantu nibo baguma bidoga ko aribo bari baje kurondera.
Bari bamaze iminsi babura basatura n'amatongo. Uwo muhungu yayiteye yarondera nyina n'uwo mwana. Urumva grenade ya mbere yayiteye atumbereje aho uwo mukase yarari, iya kabiri nayo baca bayitera batumbereje aho uwo muhungu nyine bapfukana kuri se, gusa yarari rindi rero niyo bace batera epfo uwo muhungu yarari.
Ku gasoko ka Gasenyi twasanze musitanteri wa komine Gahombo, tumubajije ku vyaraye bibaye yaturungitse kubaza kwa buramatari w'intara ya Kayanza. Aniseti Ndayizeye arongoye intara ya Kayanza yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, ubwo nyene abagera ku 37 barahakomerekera. Abakomeretse baci bajanwa mu bitaro vya Kayanza, Gahombo na Ngozi no mu yandi mavuriro atandukanye yegereye ako karere. Buramatari wa Kayanza amenyesha ko hariho abakiriko baravugwa bababaye n'abandi bavuwe baca barataha. Uwo mutware avuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko amatati y'amatongo ariyo ntandaro ya vyose, Ndayizeye amenyesha ko abantu batanu bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvuza amatohoza akibandanya. Muri bo harimo umupolisi yari mu ikonji bivugwa ko ari we yikekwa ubwa mbere muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Ahandi hapfuye abantu ni mu ntara ya Bujumbura. Mugenzi wacu Diane Ndonse niho ari adutegura inkuru, aho abantu bane bo mu miryango y'abatwa muri komine ya Kanyosha iyo ntara ya Bujumbura bamaze gupfa bahitanywe n'ibyo bise ko ari biribwa bariye. Diane, uranyumva neza ku murongo wa telefone?
Ego me jene ndabumva.
Urakoze cyane kuba dukurikiranye aya makuru. Aba bantu bitabye Imana bariye igihingwa cyangwa se igiterwa kimeze gute?
Icyo giterwa ntikiramenyekana kuko kiri mu biterwa by'ivyimeza bikura bimeze nk'ibiharage by'ibirembegwa bisanzwe. Hari n'ibindi biterwa byitwa ikire mu Gifaransa byitwa inyame, bitamenyerewe na hano mu Burundi, bitarimwa cyane, ariko inyame zisanzwe ziribwa. Nibyo rero abo bantu bitiranije bagiye ahantu guca ingero mu gisagara cya Bujumbura, baca bagenda babisoromye baca kuyifungura.
Inyame ni ijambo ry'Igifaransa, ndibwira ko ari cyo twita mu Kinyarwanda ibikoro.
Yego.
Ye, none ni iki cyemeza ko ari icyo gihingwa cyangwa se icyo kintu cyimeza? Uravuga ko cyimeza. Ni iki cyemeza ko ari cyo bariye, ko ataba ari indi ndwara yaba yabatwariye ubuzima?
Ego, nubwo atamatohoza arakogwa kuri ico gitegwa, nuko abantu bavuga bati umunsi bagitangura kugifungura mu ijoro ryo kuwa gatatu, uwa mbere yaciye yitaba Imana, ku munsi wa kane yafashwe acibwamo yongera dahwa, n'abandi nyene baca bafatwa bakurikirana uko. Kandi n'abantu bo mu mihana ibiri iri ku bucimbiri bubiri, umwe ku gacimbiri ka Kibuye, abandi wundi muhana nawe uri ku gacimbiri ka Kibasu, bose bari ku mutumba wa Kavumu muri iyo komine nyene ya Kanyosha.
Ni imiryango ibiri, ntabwo ari abantu bo mu muryango umwe basangiye ibiribwa batetse hamwe?
Oya. Oya, ni imiryango ibiri, kubera yuko abashinga nta muri iyo miryango nibo bari bagiye gucingera baca bitahana muhira, baca barabifungurira imiryango gutyo rero baca barafatwa. Kandi kindi naco nuko naho babisheshe inkoko zine n'impene navyo nyene byarapfuye kubera byariye kuri ibyo bifungurwa.
Ubwo se byaravuye kuki kugira ngo abo bantu bajye gushaka ibyo biterwa babirye, kandi uvuga ko bitari ubusanzwe bitaribwa?
Mu bisanzwe hanini barabyitiranije nibyo bigico giterwa gisanzwe kwiribwa cyitwa ikira, ari cyo inyame mu Gifaransa. Ariko baravuga yuko basanzwe bafise n'ubukene bw'uko basanzwe bafise n'ubukene bw'ibyo bafungura, imiryango y'abatwa nyene hari isanzwe itaranatera imbere, uravye n'inzu babamo zisambutse batari bwashobore kubaka neza, zavuye ko amabati basakaje. Hama kandi kindi naco nuko bavuga yuko bafise ubukene budasanzwe, badashobora no kuronka ingene bahamba nabo bantu bandi. Kandi babavuga ati ahubwo babatabare bababe hafi, kuko n'abari kwa muganga baguma bapfa umwe ku munsi, n'abandi batizigiye ko bashobora gukira, bavuga bati bababe hafi bafashe no mu guhamba.
None ngabo bantu bitabye Imana ni uravuga ko ari mu miryango ibiri, n'abantu bakuru hari cyangwa se harimo n'abana?
Muri iyo miryango ibiri harimo abo baserugo, bose barapfuye uko nyene abo bari bagiye gucingera bakayizana muhira. Hariho n'abana rero, harimo abakuze w'imyaka 24 n'uw'imyaka 5 n'undi w'imyaka nyene 18.
Nge nta kiravugwa ku bari mu bitaro uko baba bamerewe.
Nta makuru mashasha bafisetse yuko, gusa bavuga ko ati bagwaye barembye. Kandi bavuga bati hari n'abavuze bati ntitwokwirwa turaja kwa muganga ngo badutere amaserumu, ati kubera abo batera serumu baca bumva ngo bapfuye, bahisemo guma bafatira iyo miti muhira.
Ni ubwo barimo kwivuza imiti ya Kirundi?
Ego, iyindi miti yindi ngo kunywa amata n'amakara ngo n'amamesa banwa.
Ntibyoroshye nko kubabwira bakagana abaganga. Yegura, urakoze cyane Diane rwose. Nubwo inkuru irababaje kubona abantu barya igihingwa nk'icyo kikabatwarira ubuzima no kwihanganisha imiryango yabo. Urakoze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio y'u Rwanda Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tunyarukire noneho mu Rwanda. Ministeri y'ingabo iravuga ko umuturage ushonje nta mutekano abafite akaba ariyo mpamvu ibafasha mu bikorwa by'iterambere. Kuri wa gatanu Claude Ganza Munyamagana yari mu karere ka Nyabihu aho abasirikare bafashije abaturage gutera imbuto y'ibirayi ku buso bwa hegitari 20 maze adutegurira inkuru.
Umuturage ushonje abafite umutekano. Umuturage udashobora kurihira minerval umwana we abafite umutekano. Umuturage udashobora kwivuza abafite umutekano. Umuturage udafite ifaranga ku mufuka.
Uyu ni ministri w'ingabo z'u Rwanda General James Kabare waganirizaga abaturage bo mu murenge wa Muringa mu karere ka Nyabihu nyuma yo gufatanya nabo gutera ibirayi mu mirima yatunganijwe ifite ubuso bwa hegitari 20 zigomba guterwaho toni 40 z'ibirayi. Ni mu misozi ihanamye ihinzwe bwa mbere kuva ikimara gucibwaho amaterasi. Ariko barateganya ko bazajya basarura toni 25 kuri hegitari imwe. Abaturage bafite amasambu yahujwe baravuga ko bubizeye kuzabona umusaruro uhagije kuko ubundi batezaga neza.
Bizatanga umusaruro kuko aya matarasi bujya iyi imvura iguye na yafumbire wasizemo ntabwo ivamo. None ukazura hera ko ukaza wongeranya gafumbire kagahamamo.
Ubusanzwe nta musaruro mwabona guhagije mbere
y'uko. Oya ntawo. Ubwo sura bona makuku garaturukira ruguru kabona ko hari ikintu cyaboneka.
Umusaruro wari muke cyane. Ariko kubera twabonye amatarasi turakeka yuko umusaruro ziyongera.
Uko byari bera tari amatarasi umuntu yashyiragamo ifumbire imvura yagwe ikabimanura nini yapuma umugeze pyumbire kavamo.
Ibi birayi duteye kubera dufite imborera n'imvaruganda. Ibi birayi bizera tuzagira umusaruro gurutugo twabwo twabonaga. Naga amatarasi kubera gatare gahari inkwango yazaga n'agafumbire dusizemo ikagacikaga manurire pfo mu mugeze.
Aba baturage bavuga ko uretse kuba imirima yabo iri ku misozi hanamye bari basanzwe bagorwa no kubona amafumbire n'izindi nyongeramusaruro.
Nyongeramusaruro natwayibonaga neza.
Eh byari bikaze cyane.
Ntabwo byoroshye.
Waje no gushaka ifumbire nyine kuri depo ugasanga ntayo. Nyongeramusaruro ntatwayiboneraga kugiye. Ubu turabyizera ko izajira bonekera kugiye. Kubera tuzaje turaba turi guhingira hamwe.
Ministri w'ingabo General James Kabare bavuga ko biri mu nshingano z'ingabo guharanira iterambere ry'abaturage. Yanasobanuye ko ibyari bimenyerewe nka Army Week cyangwa icyumweru cyahariwe ibikorwa by'ingabo byahindutse ingabo mu iterambere ry'abaturage kuko ibyo zikorera abaturage bitamara icyumweru kimwe gusa. Yashimangiye ko umuturage ubayeho nabi nta mutekano bafite.
Imibereho myiza y'umuturage ni umutekano we. Ni ukuvuga ko ingabo zifatanya n'izindi nzego zose nk'uko uyu munsi hano muri uyu murenge zafatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi mu gikorwa cyo guhinga ibi birayi. Uwo ni wo mutekano mwiza, ni wo mutekano usesuye, ni nayo mahoro mu gihugu. Mu zindi ntara hari ibikorwa by'ubuvuzi byatangijwe, hari aho bagiye mu gikorwa cyo kubaka amashuri, hari aho ingabo zagiye kubakira abatishoboye, hari naho zagiye mu bikorwa remezo bindi mu gihugu hose, mu ntara zose z'u Rwanda.
Ministri Kabarebe yanagarutse ku budasabwa ingabo z'u Rwanda.
Ingabo rero z'u Rwanda aho zitandukanira n'izindi ngabo z'ahandi nuko mu gihe hari amahoro ingabo z'u Rwanda ntabwo zashyira amaboko mu mufuka, ntabwo zakwicara ngo zihembwe zambikwe zidafite icyo zisubiza mu gihugu cyazo. Mu gihe cy'amahoro ntabwo bajya kwicara ngo baryame barege basinzire. Ingabo z'igihugu zigomba gufatanya n'abaturage mu bikorwa bitandukanye zikagira uruhare mu kubaka igihugu. Niyo mabwiriza umugaba w'ikirenga yatanze aho ingabo mu gihe yamaze kubona ko akazi ko kugarura amahoro mu Rwanda zagakoze neza zifatanyije nabo.
Madame Janine Umuremyi uhagarariye mu ntara y'Iburengerazuba ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi avuga ko imbuto y'ibirayi yihariye kandi zabanza gutuburwa mbere yo kwikwirakwizwa mu baturage.
Icyo dusaba rero abaturage bicame no kubungabunga bira bikorwa remezo kuko ubundi uyu ufashe neza ni ibintu biramba ubuzima bwose ahangiritse bagahita bahasana biba byoroshye. Kindi ni ukwita kuri iriya myaka rero twateye. Uyu munsi twateye imbuto y'ibirayi y'ubwoko bwa base, ni ukuvuga ni ubwoko buzatanga imbuto ku baturage. Umuhinzi niba ahinze ashyizemo imbaraga nyinshi, ashyizemo umutungo wo mwinshi, ni ngombwa rero ko awukurikirana akawurinda ibyonnyi n'indwara.
Bimwe mu byakozwe kuva icyumweru cy'ibikorwa by'ingabo byahawe inyito nshya cyatangizwa mu 2009 harimo kubaka amavuriro n'ibigo nderabuzima 60 abarwayi basaga 3600 bavuwe ku buntu indwara zitandukanye kubakira amazi batishoboye kubaka amashuri no guhanga imihanda mishya n'ibindi Minisiteri y'Ingabo kandi ivuga ko ibikorwa yatangije bizasozwa tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka bizasiga abantu 113 bavuye ku buntu indwara zitandukanye hubatswe amazi 961 z'abatishoboye ibyumba by'amashuri 121 n'ubwiherero 108 no guhinga hegitari 4511 Claude Ganza Munyamagana Inyabihumburengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radijwi rya Amerika
Urakoze cyane Claude Muracyumva rero Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Inyota iracyari nyinshi kubifuza kumenya idarapo ibendera ry'u Burundi mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize mugenzi wacu Oriane Tangishaka yagarutse ku mateka n'ibisobanuro bihabwa ibendera ry'igihugu cy'u Burundi abatumirwa bari Patrice Ntafatiro wakoze ubushakashatsi kuri kahise kubimenyetso ndangagihugu cy'u Burundi undi mutumirwa ari Zeno Nicayenzi wahoze ari ministri w'ingabo mu Burundi mu gihe cy'u 1961 kugeza muri 1963 Bwana Nicayenzi aratangira avuga uwagize igitekerezo cyo gutegura idarapo ry'u Burundi nuko ryashyizwe mu mateka y'igihugu
ego cyane murakoze rwose kandi ndamutije mushinga na Patrice Ntafatiro nagira ndamukengurukire ko yagerageje kumva ivyerekeye akahise kidarapo ry'u Burundi antunge kandi namwe mu ntunge nkoresha ijambo idarapo kimwe n'ibendera ariko noshima idarapo ni hamwe bivuga kimwe noshije wenza gukoresha idarapo Patrice akoresheje ibendera ntacyo ariko je wenza gukoresha idarapo none rero ijambo rikubya kandi kuri kigani nuko twabanza tukihweza icyambere na mbere idarapo ry'u Burundi uwagize icyiyumviro cya mbere ati harageze ko twiyumvira gushyiraho idarapo ry'igihugu ejo bundi umushinga ndaye Patrice niba namwumvise neza yavuze ati ni leta mbirigi yavuze iti mwa Barundi harageze ko mugerageza mukiyumvira mugashinga idarapo izokwerekana Burundi ikuki mushinga ndaye Patrice nagira mu bishobotse ko baguhija ukambwira ko ivyo mvuze ari vyo wavuze
niko nabishikirije kandi niko nabibwiwe nabo nabajije inkuru
egome none rero jewe mbwira mbanze mpagarare ngaho kuko iryo jambo rirakomeye mu majambo akomeye ryerekeye idarapo ry'igihugu muri 59 leta mbirigi ntiyashobora kutujya kara iti mwacererewe ikangure ariko haragira ko mwikukira none muzokwikukira mutagira idarapo yoba yaradukebuye leta mbirigi muri 59 muri 59 leta mbirigi kuvuga abategeka u Burundi n'u Rwanda icyo gihe ntibashobora kudukebura batubwira bati tebutsa mwakererewe ejo cyangwa hirya y'ejo muzaba mwikukiye mutagira idarapo muzaba mwakererewe oya ntibyashoboka ko badukangura kuri icyo kibazo kuko muri 59 leta mbirigi umugambi wayo umugambi wa leta mbirigi muri 59 mu vyerekeye u Burundi n'u Rwanda cyari igihugu kimwe ku mu mategeko yariho cyari kimwe territoire du Rwanda Burundi niko citwa icyo gihe leta mbirigi ntiyifuza ko u Burundi n'u Rwanda byikukira kimwe kimwe ukwacyo leta mbirigi muri 59 yifuza ko u Burundi n'u Rwanda egome byo kwikukira ariko byiyunze mu gihugu kimwe nubundi icyo gihugu kimwe cyari kuvamwo u Burundi n'u Rwanda cyari guca kiyunga na Congo irya bita Congo Belge nubundi ibyo bihugu bitatu ni ukuvuga u Burundi u Rwanda ni Congo byaca byikukira ka gihugu kimwe gifise umwami kurya kw'ibi bihugu byo muri Amerika byo kwa Canada Canada ariko gifise umushikirangoma gusa umwami kazi wo mu Bwongereza niwe umwami kazi wa Canada. Ni nuko niko byari byubatse umugambi wari uwo mu 59 mu cyerekezo cy'u Rwanda. None rero abantu bawe barundi fariji na barundi bonyene. Abarunda bahe si bose ni abarundi bari mu nama nkuru y'igihugu. Nibo muri 59 mu kwezi kwa gatatu no kwa kane inama nkuru y'igihugu cy'u Burundi ishashe igega ejo cyangwa hirya ejo turikukira. None rero twiyumvire ingene idarapo ry'igihugu cy'u Burundi gishasha cikukiye idarapo ryacyo ingene rizoba risa.
Tugerageje
aho ni muri 59 ukwezi kwa gatatu kwa kane bashashe ibitego
inama nkuru y'igihugu cyumviro bagize bagishikirije gute mu ngiro ninde basabye ko yoribumba yoricapa byagenze gute
aho urakagira amahoro naho nagira nshike kandi urantabaye uramfashije aho dutera imbere abo bashinga ntahe mu nama nkuru y'igihugu bashi bavuga bati ubu turuguruye turasavye abashobora kuducapira idarapo rizoranga Burundi umunsi tuzoba twikukiye ingene rizoba rimeze. Ihiganwa riruguruka abatsindiye ihiganwa bari babiri. Ihiganwa ry'ihiganwa yari Dusuriye de Saint-Simon uwo ni umubiri yakora mu Burundi yari mu Burundi icyo gihe yari muri aba basikura amazu ajite yabananije arakora no hanyuma twikukiye arakora ibwami. Uwo Dusuriye de Saint-Simon niwe yatanze iciyumviro gitomoye carya mabara atatu cyane cyane ningene yinjiranamwo akibumba akarya darapo rya kera ry'i Burundi ryo ku ngoma y'umwami arya mabara atatu yerekeye arya mabara atatu iritukura n'ubu niko bikimeze n'urukundo dufitiye u Burundi
niwe
akati gatoto ni nakazoza ku Burundi umwizero. Ibara rya gatatu ryera n'amahoro n'umutekano ivyo arabitora arabicapa hagati mu muzingi ahashira ingoma nishaka ngiryo idarapo ry'i Burundi niryo byashinzwe byadugijwe itariki ya mbere ukwezi kwa ndwi 62 umunsi twikukira.
None ntabaciremo
umushinga mu nama nkuru y'igihugu nibo baritoye Saint-Simon araricapa.
Saint-Simon niwe yatsinze amahiganwa rero
niwe yatsinze amahiganwa habaye ihiganwa ryo gucapa idarapo ry'i Burundi.
Abo
uko niko byagenze kandi ivyo biri mu cegeranyo c'inama nkuru y'igihugu uko kwa gatatu kwa kane 1959 n'ivyo nsoma sivyo ngura mu mutwe
ivyo birandise
birimo vyose ivyo mvuze vyose birimo.
Reka duhaka ryo mushinga ntahe nafatira na washikirize kuvyo yari yaragerageje kutusigurira mu kiganiro giheruka hari abandi kumbe bari muhiganwa nabo nyene bashishiriza ibendera mushinga ntahe ntafatira ijambo ni gwaho.
Ego ndaramukije umushinga ntahe ni cyayenzi ndagerageza gukurikiza kwa kuvuga idarapo nkuko kugira ngo tuvuge ururimi rumwe aho mu ntangamarara imbere yuko ntangura gushikiriza ibyo mvuga ngo bavuge ikintu nama mvuga mu biganiro byose mvuga ibintu nama mvuga mu bantu bose tuganira ndavuga ko je ibyo mvuga atari inziri bidahinduka nama mvuga ko ibyo mvuga bishaka kuba biri mu ikosa bikwiye gukosorwa aho rero kugira ngo mbanze ndakumvise ko ibyo no banaravuze jewe mfise imyaka 51 no kwezi kumwe no musinzi tariki 22 navuze tariki 22 z'ukwa gatatu 37 ibyo byaba jewe siho narindi ndukuvuga ko ibyo mvuga byose bijanye n'ibendera ry'uburundi bijanye n'idarapo ry'uburundi ari ibyo nabazize ari ibyo nabwiwe jewe rero aho kuri kurambwiye uti ni Saint-Simon yari capuye jewe kuri ibyo inovuga nti urabifitiye ibyemezo kandi uvuze kuri kuri abisoma muri mucegeranyo cha ntwara nte na ndamukiza 59 nanze ndakubwiye ko jewe ndiko ndabyiyumvira kuko ndiko ndiga akahise mu mashure nize jewe narabonye ko habuze ikintu harabuze ibintu twiga bijanye n'ibimenyetso bikuru bikuru by'uBurundi muri ibyo hakabamwo idarapo ry'uBurundi muri ico gihe rero jewe nto nabaza abombaza nibande nabo nabanyegereye nabashinga ntaye bo kumutumba nabashinga ntaye biyo nize iyo naciye mu giheta mu Kayanza no mu Ruyigi hanyuma niho nahaba rero nshika kuba nyagiheta abantu bakera bambwiye ko bari bariho mu 1959 nibo bambwiye bati kujya nabifiguye ko uwitwa Mirele Kano Paul n'uwitwa umugani atari umugani Rudoviko rwa Gasore baje kurondera abo bumba igishusho kijanye n'ibendera ry'uBurundi mu 1959 umva ko duhuriza n'imiburi ihuriza kuri uwo mwaka 1959 aho ndakubwiye rero ko bakandi banyagiye ko ibyo rero banyagiye ni kubyumva neza ni ukuvuga ko ni Mirele Kano na rwa Gasore baje mu giheta kurondera abantu bashobora kubumba idarapo ry'uBurundi abo babibwiye ari uko babyumvanye uwo Mirele Kano ari uko babyumvanye uwo mugano atari umugani Rudoviko rwa Gasore bavuga ko basabwe ko uBurundi bwogira idarapo ry'uBurundi
yari muri ayo mushinga nayo ntafatiro ntabaciriyeho byari iryo higanwa nyene bari bariko bararondera abantu baje muri iryo higanwa
byari iryo higanwa bariko bararondera kuko hari ikintu kutibagirwa jewe nyesubire mu gatoyi novuga nti ibyerekeye ingoma y'uBurundi abari abakuru bakuru mu ngoma y'uBurundi je ndabyumva mugabo hari ikintu dukwiye kumenya ko mu gihe tari ho hari muse nationale royale niho hari novuga nti ibi kuru bikuru byakoreshejwe n'abami b'uBurundi muri cyo gihe umwami yari ariho ni mwambutsa wa kane niho hari ibintu Zakaria wa Ndoyaha yakora yabumba rero aho ambwiye ko ari raporo yabaye mu kwa gatatu no mu kwa kane Yesu cyangwa kubihakana kubera ko ntabyo ndiko ndasoma wewe niwe arikabisoma mugabo nane ndamubwira nti jewe nanze nkurikiza ibyo abakurambere banganiririye aho rero iki cyakiba nuko turaba abakurambere ibyo bikuriye mu mutwe cyane abakurambere byagenze gute ni kibazo umuntu aca yibaza mugabo naho bikaca bigaruka ku kintu kimwe gikomeye naho iyo nama nkuru y'igihugu yoba yarakoranye jewe ndemeza nafite ibyemezo ko ibendera ry'uBurundi ryabumbwe n'uwo Ndikumana wa Ndoyaha akaba yaranagize na embleme nationale akaba ariwe na chafte na rubuhundi amarche murakoze ndabakengurutse
mushinga nahe nyicayenzi duhereye aho nyene mwese muremezi yuko uko aya mabara rica nkuko kuntu ricapwe nibuni byari kimwe tugarutse ku mukuru wo mubirigi yitwa Saint Simon yoba kumbure yari yitiriye ico uwo mushinga nawe w'igiheta yari yarabumbye ico kimwe ikindi twemeranya yuko byatapwe canke byarabumbwe kuko ni kimwe mu kintu twashimitse ko tubaza cyane mu kiganiro giheruka yuko ibendera ry'uBurundi amateka yaryo ari uko ryabanjije kubumbwa ntiryacapwe mu bivuga kwiki
ubwa mbere hariho urumva icyimbiro kivutse mu hagati y'abantu babiri Mirele Kano na rwa Gasore mu vyerekeye idarapo ry'uBurundi rya mbere rwa Gasore na Mirele Kano ntibashobora gufata icyumviro ngo bagishyire mu ngiro ngo bagende barondere umuntu aribumba arishushanya mu kuribumba ntibyakunda kuko muri 59 rwa Gasore na Mirele Kano nta kintu bari bajejwe mu gihugu muri leta mu nama nkuru y'igihugu abo bombi ntibarimo
radijwe rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda icyo kiganiro rero nicyo tunasorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha baganiraga rero ku mateka y'ibendera ry'u Burundi. Mwakoze mwese kudutega amatwi, mugire ibihe byiza.